ini radio Ijwi y'America. Ijwi y'America giye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi, uyu munsi turi ku munsi wa gatanu tariki 17 ukwezi kwa gatatu mwaka w'2017 muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Harimo impaka nyinshi, hari abavuga yuko inganda zikora amashashi zatanze akazi, hari abavuga yuko hashobora kubaho ubundi buryo bwo kuyakoresha ariko ntibigire ingaruka ku bidukikije. Ibyo byose ni by'uyu mushinga uriho usuzuma n'izo mpaka.
Uyo ni Martin Ngoga, umushinga amateka aserukira u Rwanda mu nama ashinga amateka yo mu ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afurika yo mu seruko. Inkuru kimwe n'inkuru yerekeye abategetsi bategekanya kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda, hamwe n'inkuru yerekeye ibiziga byatowe ku bibe Burundi busangiye na Congo, turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, tujye gushikirizwa na mugenzi wacu Hosine Munezero. Mwaramutse neza Hosine, umwanya ni uwawe.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse namwe mwese muteze amatwi Radio y'Amerika umuherereye hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, tuyahere muri Somalia, aho ubwato bwunguruza ibitoro bwari bwanyurujwe n'abagizi ba nabi ku munsi wa mbere bwarekuwe kuri uyu wa kane, inyuma yaho abajejwe umutekano wo mu mazi barasaniye nabo babunyuruje. Izo mpande zibiri zavuye zikora ibiganiro bikomeye, abajejwe umutekano babona guha inzira abo bagizi ba nabi yo kuva muri ubwo bwato bagasubira ku musozi iyo baje bava. John Steed, umuyobozi w'umutekano mu gisagara cha Habo ahari ubwo bwato, yatangaje ko bagiriwe iwakwe batari gushobora kwirengagiza. Steed avuga ko kwa kurokoka canke gupfa muri leta ya Puntland nayo nyene yatangaje ko yabagiriye ikigongwe. Iyo nyuruzwa ry'ubwato ryaheruka mu mwaka w'2012 inyuma yigwirirana ry'iyo migwi inyuruzi ubwato, aho ubwato bushika ku 50 bwanyurujwe hamwe n'abari bamurimwo bashika ku 1000. Ivyo vyatumye gisata c'urudandaza ruca mu mazi gihomba amafaranga angana n'imiliyaridi 7 z'amadolari. Prezida Robert Mugabe wa Zimbabwe yatangaje ko amashirahamwe y'abanyamahanga yubahiriza amategeko y'igihugu adakwiye kugira impungenge ku bijanye no gukora kwayo. Ivyo Prezida Mugabe yabishikirije mu gihe yari karatanguza ku mugaragaro ishirahamwe rituruka muri Afrika y'Epfo rihingura isima. Aharaheze imisi Prezida Mugabe atangaje ko agiye guhindura amategeko ku bijanye n'uburyo ayo mashirahamwe atunganijwe. Ni mu gihe abahinga bo bavuga ko iyo migambi idahumuriza na gato abanyamitahe. Mu ijambo Prezida Mugabe yashikirije, yavuze ko iryo shirahamwe rya Afrika y'Epfo ari akarorero kerekana ko ivyo yavuze bitabuza abanyamitahe ko bo hanze kuzana imitahe yabo. Afrika y'Epfo isanzwe yaremeje iryo tegeko rya Zimbabwe rivuga ko ibice 51% by'umutahe bihabwa abirabure b'abanyezimbabwe mu ntumbero yo gukosora ubusumbane bw'abakoloni bukumira abirabure. Mu mwaka uheze leta ikaba yari yatanze imisi itarenga 90 ku mashirahamwe y'abanyamahanga kugira abe yahinduye amategeko ayaranga. Yamara icyo kiringo leta ntiyacubahirije, ivyatumye abanyamitahe bashavura. Mwamenya kandi ko igihugu cya Zimbabwe cigaruriye amasoko yose y'ubutare bwa diyama. Gushika ubu amasentare akaba ariko araburanisha imanza z'abadandaji bitwaye. Ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze za Amerika birabandanya kwemeza ko ibirego vya President Donald Trump kubijanye nuko wahora rongo ya Amerika Barack Obama yo barasumye urusaku ku telefone yiwe ari vyo. Sean Spicer, umuvugizi mu biro vya President, yagirije abamenyesha makuru kuri uyu wa kane ko bahitamwe inkuru bishakiye kandi ko barenze urugero mu kutangaza amakuru yabo. Spicer akavuga ko ivyo Prezida Trump yavuze bitisunga gusa kumvirizwa, yamara ko yashatse kuvuga ko yakurikiranywe muri rusangi. Kuri uyu wa kane abashinga amateka babiri bakuru mu gisata kijejwe kwiperereza batangaje ko mu makuru batorokanije atacerekana ko inyubakwa Trump Tower Prezida Trump yateguriyemo imyiyamamazo yoba yarasumwemwo urusaku haba imbere y'amatora canke inyuma yayo. Ivyo vyemejwe kandi n'umukuru w'inama nshingamateka Paul Ryan. Mwamenya kandi ko uwahora arongoye Amerika Barack Obama yagumye ahakana ivyo birego. mu gihugu cy'u Faransa umuntu umwe yakomerekejwe ni bombe yaturitse iteze mu ikete hari ku biro by'ikigo kijejwe ikigega mpunza makungu nkuko byatangajwe n'igipolisi Christine Lagarde umuyobozi w'icyo kigo yatangaje ko icyo gitero ari gikorwa cimbura kimazi ahandi habaye igitero mu Faransa ni mu gisagara cha Grasse aho umwana w'umusore yarashe mu ishure gisumbuye akomeretsa abantu babiri igipolisi nticatangaje kubijyanye n'ibigwanisho byakoreshejwe muri ico gitero yamara kimenyesha ko kikiriko kirarondera umuntu wa kabira ashobora kuba yafashije mu gutegura ico gitero President François Hollande yishikiye kuri iryo shure ahabereye ico gitero aho yatangaje ko amatohoza za yatanguye kubakoze ibyo bitero uko ari bibiri Twibuze ko igihugu cy'u Faransa kimaze imyaka ibiri kiri mu bihe bidasanzwe inyuma y'ibitero bitari bike byakozwe nabi yahuzi ba leta ya Kiisilamu. Ishyirahamwe mpuzamakungu niyo ryatangaje kuri uyu wa kane ko giteguriye isinzi ry'abantu bahunga akarere k'uburengero bw'igisagara cya Mosul muri Iraq bivuye ku ntambara z'urutavana ko zo gutuza abagwanyi ba leta ya Kiisilamu muri ako karere. Inyuma y'intambara zabaye hagati mu kwezi kwa mbere zatumye abasirikare bigarurira karere ku buseruko bwa Mosul ubizo ntambara zatandukiye uburengero bw'ico gisagara mwamenya ko Mosul ari ico gisagara ca kabiri gikomeye muri Iraq kikaba gisanzwe carigaruriwe n'abagwanyi ba leta ya Kiisilamu kuva mu mwaka w'2014 onimenyesha kandi ko gushika ubu abashika ku 120,000 bamaze guhunga Lise Grand umuhuza w'ikogwa w'amashirahamwe yabagira neza amenyesha ko kundwi abashika ku 45,000 bahunga akavuga kandi ko abanyagihugu bafise ingorane zo kuronka ivyo bafungura hamwe n'amazi
urakoze Rosine ku makuru ejeje kudushikiriza Mugihe hasigaye amezi atatu gusa mu Rwanda ngo hatangure ibikorwa byo kwiyamamaza no kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu bamwe mu barangije gutangaza ko bazohiganwa bavuga ko bafise ibibazo by'ubushobozi buke umushyirantare Frank Habineza azo kwitoza ku giti cy'umugambwe uhanira demokarasi no kurengera ibidukikije yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ni byakenerwa bazokwitura ibanki ikabaha ingurane kuko batekanya kuzokoresha amafaranga angana n'umuriyari n'igice Philippe Mpayimana yiteguriye nawe nyine kuzoba umukandida yigengawe atekanya kuzokoresha imiliyoni zitari munsi ya zitanu z'amafaranga kandi yiteze ayo mafaranga mu mfashanyo y'abanyagihugu ni mu kiganiro abo bakandida bose bahaye umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa ari i Kigali mu Rwanda
Mu kiganiro kihariye n'Ijwi ry'Amerika bamaze gutangaza ko baziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ateganijwe muri uyu mwaka bavuze ko kugeza ubu bagihura n'ibibazo by'ubushobozi mu mirimo y'ibikorwa byo kwiyamamaza izatangira mu kwezi kwa karindwi abo ni bwana Frank Habineza perezida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda na bwana Philippe Mpayimana uzaba umukandida wigenga duheriye kuri bwana Habineza wa Democratic Green Party yabwijwe rya Amerika ko ibikorwa byo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu icyaka rye riteganya ingengo y'imari ingana na kayabo ka miliyoni ebyiri z'amadolari ya Amerika n'ukuvuga saga miliyari imwe n'igice mu mafaranga y'u Rwanda ku ruhande rumwe aravuga ko nk'ishyaka kugeza uburi hagaze neza ariko ntashidikanya ko ibikorwa byo kwiyamamaza bikomeye yatwemereye ko hari itsinda ry'abarwana shyaka ryatanze igitekerezo ko ku mwuzo wa nyuma nibabona amafaranga bazishaka amadahagije bazagana banki ikabaha inguzanyo
turabiteganya ntabwo turabyigaho neza ngo tubinonosore ariko ni igitekerezo cyaje kivuga ati mu gihe dushobora kugera ku munota wa nyuma kavuga ati tabona ubushobozi butageze neza ubwo tuziha igihe cyabyo twavuga ko dushobora kwiyambaza banke banke zirahari byinshi cyane twumva zishobora kuba zadufasha bafite ukuntu ba procedure twinsara nabo twabajije muri abakora muri banke batubwira ati biroroshye cyane atubundi twara liste y'abarwana shaka bishura kayerekana uko bishura noneho mukumvikana banke igihe muzayishura niba ari mu myaka 2 cyangwa 3 niba ari 5 cyane iyo mwavuga imyaka 7 banki y'amafaranga yabaha mu kumvikana kugira muzajya muyishura
yandi magambo ni ibintu bibasaba ubushobozi buhambaye
biragoye nyine urumva kugira ngo ubone amafaranga yo kwiyamamaza cyane cyane ko inzira zose zifunzwe so biragoye nyine ni ibintu bitoroshye ariko hari ubushake ibintu byose birashoboka
umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda yasobanuriye Ijwi rya Amerika ku rutonde rw'abarwana cyaka rugaragaza uburyo bishyura imisanzu ari rwo ruzafatwa nk'ingwate muri banki ariko nanone ko binashobotse abarwanda cyaka batanga imitungo yabo nk'ingwate irimo itimukanwa nk'amazu. Kuri bwana Philippe Mpayimana waje uyu mwaka kubutse mu Bufaransa ubushoboza buhanza bazashyigikira imigabo n'imigambi ye.
Abanyarwanda basanzwe batanga amaturo mu kiriziya bagafasha abapastori bafasha amakipe bafana, simbo n'impamvu noneho umuntu bakorera imishinga yo gutera imbere, umushinga wo kugumana igihugu kiri mu mahoro, ubutegetsi bugakomera, simbo n'impamvu batamufasha. Ni igihe cyo kugira ngo bamenye ko ubutegetsi ntabwo buturuka hanze, ntabwo buturuka mu ntwaro, ubutegetsi ntibuturuka mu bandi bantu, ubutegetsi buturuka mu baturage ubwabo. Ibyo rero ni byiza ko babyumva bakumva ko bashobora gukumpa umusanzu.
Kuba kugeza ubu babitegura kuba bakandida mu matora y'umukuru w'igihugu bakigaragaza ko nta bushobozi bafite se, nta bashobora kuzabacishamo ijisho bakabatakariza icyizere. Ni ikibazo ijwi rya Amerika yabajije buri ruhande rwitegura gutegeka u Rwanda. Bwana Habineza ati:
"Niba se Shakarita afite business ritacuruza, twarasabye ko leta itanga amafaranga mbere y'amatora muri bisiko twabisubira mu mwaka ushize leta ikabyanga. Twarasabye yuko leta yorohereza amashaka kugira ngo yabone inkunga yava muri za ONG hano cyangwa se mu masosiyete cyangwa se hanze, leta ikabyanga. Inzira zose zarafunzwe, none abantu bavuga ko abantu babigenza gute? Nuvuga ngo inzira zose zo kubona amafaranga zarafunzwe, byaranze. Nuvuga ngo nta yindi nzira ibisigaye uretse kujya muri banki, nta yindi. Nuvuga umuntu waza guseka yaba natazi ibyo arimo guseka kuko inzira zose zirafunzwe."
Naho Bwana Mpayimana uziyamamaza ku giti cy'avuga ko abanyarwanda bakwiye kumenya uko n'ahandi bigenda.
"Dufashe nko muri Amerika, hari umukandida witwa Barack Obama yamaze gutangaza gahunda ye abishyira ku mbuga nkoranyambaga, abantu baratangira bishyira hamwe baramushyigikira rwose bakavamo akajya ahandi, nta n'ifaranga na rimwe yashyizemo. Birumvikana ko uwamusimbuye we yari afite amafaranga menshi we, ahubwo yarababwiye bati ntimwirirwe mugira n'ifaranga na rimwe mushyiramo. Twe rero mu Rwanda dushobora guhitamo tukavuga duti ese dufashe umuntu ufite amamiliyoni, eske dufashe ufite amamiliyari, eske dufashe ufite ibitekerezo byiza. Icyo gihe ntabwo rwose ari ugusabiriza, ni kugira ngo uyu mushinga nkugire uwabo bavuge bati reka koko tumushyire juru tugendane n'ibyo yifuza kutugezaho."
Magingo ya mu mashyaka 11 yemerewe gukorera mu Rwanda biri niyo yamaze gutangaza abakandida bazayahagarara mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa munani uyu mwaka. Ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ku iturufu y'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi na Bwana Frank Habineza, nawe ku iturufu y'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Kagame. Ayandi 9 aracyaryumyeho, naho umukandida wigenga waracyari Bwana Philippe Mpayimana gusa. Biteganijwe ko mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu aribwo kandidatire z'abemerewe zizagezwa kuri komisiyo y'amatora. Baba bakandida bigenga ndetse n'amashyaka babona inkunga mu gihe bagejeje kuri 5% by'amajwi mu matora. Niwo murongo ya komisiyo y'amatora, kandi kugeza ubu amategeko ntiyemerera amashyaka kugira inkunga yakira ziturutse mu miryango itegamiye kuri leta cyangwa se mu yandi masosiyete. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Abagize inama nshingamateka mu ishyirahamwe rya Afrika mu Seruko barangije inama bari bamazemo indwi zibiri mu Rwanda badatoye itegeko rigira umuziro amasashe bita kamwanya geramira ibidukikije mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'Ubuseruko. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumita Kaboyi ari i Kigali mu Rwanda.
Iyi ngingo niyo yakuruye impaka cyane hagati y'abagize inteko ishinga amategeko w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba bari mu nama ya 5 yaberaga i Kigali. Itegeko ryo guca ibikoresho bya plastike ryari riri ku murongo w'amategeko azigirwa mu nama i Kigali, ariko abadepite bagize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba basoje imirimo yabo i Kigali iryo tegeko ridatowe. Humvikanye impaka zitigeze zigera ku mwanzuro. Abadepite banyuranye bagaragaje ko bashyigikiye icibwa ry'amasashi, ariko igihugu cya Tanzania kigaragaza ko kitaratangaza aho gihagaze kuri iri tegeko kandi cyarahawe umwanya nk'ibindi bihugu bigize uyu muryango. Martin Ngoga avuga ko kuba igihugu kimwe muri 5 bigize Afurika y'Iburasirazuba ariyo cyaciye amasashi bigitera ingorane.
Mu gihe igihugu kimwe muri 5 cyangwa 6 cyamaze guca amashashi abandi bakiyakoresha, uretse n'ingaruka bifite ku buzima bw'abantu kubidukikije, ariko no mu rwego rw'ubucuruzi. Iyo abacuruzi bamwe mu karere bemerewe gukoresha amashashi abandi batabyemerewe, bivuga yuko nta buringanire buba buhari mu isoko rusange duhuriyeho twese. Hari abo biba bibangamiye abandi bikabaha inyungu.
Igihugu cya Tanzania kitaragaragaza aho gihagaze kuri iri tegeko. Ihuriro ry'abikorera cyane cyane bo muri ibyo bihugu bya Tanzania na Kenya nabo ntibarashyigikira kuri iri tegeko ryatorwa rikava mu nzira. Bari basabye ko bongererwa igihe cyo kuganira kuri iri tegeko no kuritangaho ibitekerezo. Gusa Depite Susan Nakawiki ukomoka mu gihugu cy'Uganda avuga ko umuryango w'ibihugu by'Iburasirazuba bahitamo neza bakahitamo amafaranga cyangwa se ubuzima bw'abaturage ukomeza kwangizwa n'amasashi.
And look for an immediate solution. Immediate. We are, this is, I would say, It's a catch-22 situation. But it is also a predicament. We have to make a decision. It's either we are choosing life, the lives of the East Africans, or we are choosing money.
Aragira ati ndibanda kuri iki kibazo cy'amasashe hakwiye igisubizo vuba kandi vuba cyane muri iki gihe ariko tugomba gufata umwanzuro bitabaye ibyo twibaze niba igikwiye ari amafaranga cyangwa gukiza amagara y'abantu mu bihugu bitanu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba urwanda ni rwo rwonyine rwaciye amashashe kuva mu mwaka w'2024 ariko ku bindi bihugu bihuriye muri uyu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba ngo haracyari imbogamizi z'uko hakigaragara inganda zikora ibi bikoresho nk'izifitiye runini ubukungu bw'ibyo bihugu iri tegeko ngo rizongera gusuzumwa mu nama izahuza abadepite bagize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba izateranira rusha muri Tanzania mu kwezi kwa gatanu Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Ibiziga by'abantu babiri byaratowe ejo mu gitondo ku munsi wa kane ku rubibe rw'u Burundi na Congo ahitwa Vugizo muri zone Gatumba ya komunye Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura n'inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikubanyanka.
Ibyo biziga ni by'abagabo babiri Ndikumana Jimmy hamwe na Elia bose bo ku mutumba wa Vugizo wa Rwondo hafi y'urwi Burundi buhana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turi mu burengero bw'u Burundi abo bagabo bari bagiye kurema isoko kuri uyu wa gatatu bashoye imboga z'amashu ahitwa Kiriba Ondesi mu gihugu kibanyi cya Kongo nk'uko bivugwa n'abaryango babo bahisi basubiye kubabona kuri uno wa kane ari biziga Mustandura wa komine Mutimbuzi Damiano Banindambi yemeza ko abo bagabo bishwe barashwe n'abitwaje ibigwanisho bavugwa mu buseruko bw'igihugu kibanyi cya Kongo imbere y'uko baza gutabwa ku butaka bw'u Burundi mu gace ka Vugizo Nishirahamwe ACPDH iharanira gateka kazi na muntu rifise icicaro muri zone Gatumba Saki Mathieu arirongoye yemeza ko abo bagabo bagandaguriwe muri Congo imbere y'uko ibiziga byabo biza gutabwa ku butaka bw'u Burundi uwaharanira agateka kazi na muntu yemeza ko aho ku rubibe Burundi buhana na Congo na cyane cyane muri zone Gatumba abantu bama banyurujwe n'abitwaje ibigwanisho aho hari nabicwa
birakunda kuba kenshi barakunda kunyuza abantu n'imbere birakunda kuba kenshi bama kwa bibonye na twebwe kenshi birakunda kuruhumuruza nyina uko abantu bakunda kunyuza kubera sistema bari ahantu umutekano ukunda guhungabana cyane ahantu hegereye umupaka wa Congo cyane ku buryo urumva abantu baho bama bazize ingorane z'uko imigwi ifata ibigwanisho ikunda gufata abantu bakabanyuza
aho ku rubibe rwa Congo n'u Burundi uruja n'uruza rwari rwifashe neza nk'uko ababa na cyane cyane muri zone Gatumba babivuga ibyaraye bibaye bashikiriza ko ari urukurikirane rw'ubugizi bwa nabi bagirirwa n'abitwaje ibigwanisho baza bazananye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Saki Mathieu arongoye ishyirahamwe ACPDH riharanira agateka kazi na muntu asaba ko bajije umutekano ku rubibe rw'u Burundi na Congo bokongerezwa kugira bakingira abanyagihugu bahaba
ubundi hagati ya Kongo na Burundi nta migenderanire mibi ihari mu byo dusabwe tuzi gusa nibaza ko kubera ari ahantu hamba habaye zone twe twagumye tuvuga ko abajeje umutekano bakwiye kukongerezwa bagakingira abanyagihugu kugira ngo uwari we wese akore atacyo nona yisanta ko ari ahantu nyine hari umutekano igikwiye ni uko abajeje umutekano bokongerezwa ahantu bagacungira umutekano w'abanyagihugu kugira ngo bagume bumva ko bisanzuye
Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi avuga ko abagabo batatu aribo bari bashoreye imboga z'amashu mu gihugu kibanyi cya Congo iruhande y'ibyo biziga bibiri Pierre Nkurikiye avuga iri gipolisi cy'u Burundi avuga ko hari umwe atawuzi irengero ryiwe uwo nawe azwi ku izina rya Hakizimana Alexis ari mu baheruka kurekurwa ku kigongo cy'umukuru w'igihugu yari yafunzwe cyo kimwe n'abandi bagirizwa ubwicanyi bwakozwe mu bunywero bwo mu Gatumba chez les amis mu mwaka wa 2013 nko kumuvugiza ibigipolisi cy'u Burundi yabibwijwe rya Amerika mu makuru y'umutekano kandi tukiri mu ntara ya Bujumbura muri komine Kabizi igipolisi cy'u Burundi cyatoye mu gitondo cyo kuri uno wa kane ibigwanisho bigizwe n'amabombe indwi hamwe n'amasasu 300 y'inkoho mu bwoko bwa Kalashnikov umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yatangaje amakuru avuga ko ivyo bigwanisho vyatowe kubera amakuru abajejwe umutekano bahawe n'abanyagihugu bo mu gace ka Mubone ahatowe ivyo bigwanisho Pierre Nkurikiye avuga kandi ko atamunyagihugu wo hafi yahatowe ivyo bigwanisho yakomwa komwe agasaba ko n'abandi bo babazi ahanyegeje ibigwanisho bicira umuriro bovunira urugohe abajejwe umutekano I Bujumbura Evariste Nzikubanyanka ijwi rya Amerika
Abanyeshuri batanu muri kaminuza y'u Burundi bari bahagaritswe ejo ku munsi wa kane bahavuye bari kugwa ejo nyene nkuko tubibwirwa na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Abanyeshuri bose uko ari batanu rero kwedi barekuwe kuri uwo mugoroba, ntibije kuvugana n'umwe muri bo, bakaba bose bidegenza nkuko yabinyemereye. Yambwiye ko amasaha bamaze bari bayamaze mu busho bw'iperereza ry'u Burundi, bakaba babagijwe n'abaopeji, hanyuma barafata bimwe bitapeze. Kandi abanyeshure ubwo twavuganye yambwiye yuko barafunguriye kandi atababariye urwara.
Ivyo bivuga ko abanyeshure bambitswe izera ku birego vyose canke ivyaha bariko baragirizwa?
Novuga ngo bambitswe izera kuko mu vyo bagirijwe ngo bagirwe cane ko aribo bari kwisonga ry'abanyeshure bandi bariko bashaka kwanka ingingo nshasha ya leta iriko gutumwa n'umukuru w'igihugu yuko ubu yagafashanyo bose abanyeshuri bagahabwa nk'ingwati bazoriha bihushanye n'uko kare bahora bagahabwa ku buntu. Ubwo rero nivyo bagirizwa cyane, kandi n'ubundi uwo twavuganye yambwiye ko bahawe gasopa kuko ngo bababwiye bati turazi ko nyuma muri kwisonga ingufu mukoresha mu kubyankisha abanyeshuri barizo muja gukoresha mu kubibumvisha. Ati kandi banadufotoye batubwira ko aho duca hose ibyo byose tuzwi.
Abo banyeshuri basubiye inyuma bemeye ko batazosubira gusaba ibyo bariko barasaba mu kanya gatoya cyane gusa.
Abanyeshuri cyo nacyo banishiye ko ariko no bibutsa yuko ku muhinga abo banyeshuri muri NLS hamwe na kaminuza y'u Burundi yari bahagaritse ibyigwa.
Urakoze Eloge kuri aya makuru mashasha muduhaye.
Umunyamadagasikara
Hamada kuri uyu wa kane yaratowe kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika riyoborwa n'umuntu umwe inyuma y'imyaka 90 riyobowe n'umunyakamerune Issa Hayatou. Mbega ibintu bikwiye guhinduka muri iryo shyirahamwe n'ibihe? Mugenzi wacu Etienne Kakezi yabibajije Alain Patrick Ndengera, umunyarwanda aba mu gihugu cya Canada akurikiranira hafi ibijyanye n'umupira w'amaguru. Tubatega amatwi.
Alain Patrick Ndengera, murakomeye cyane.
Murakomeye cyane bwana Etienne Kakezi.
Itorwa rya Ahmadi ku mwanya w'ubuyobozi bwa CAF asimbuye Issa Hayatou, muri make cyane ni ikintu mwakiye mute?
Ku giti cyanjye ni ibintu nakire neza cyane kuko Hayatou yaramaze imyaka myinshi cyane igera kuri 29 ayobora CAF ari perezida. Hari hakenewe ko haba impinduka cyane cyane ko muri imyaka amazeho nta gikombe cya Afurika kitwigeze dutwara muri Afurika. Tugiye tugera kuri finale na rimwe, nta kipe Afurika giragira demi finale na rimwe.
None se ko mukurikirira imikorere ya CAF ndetse na FIFA hafi, icyo mwumva cy'ingenzi uyu muyobozi mushya watowe ashobora kuba yakora ku buryo butandukanye n'ubwa Issa Hayatou? Niki mwatubwira?
Uburyo yakora mu butandukanye n'ubwa Hayatou, cya mbere ni uguca ibintu bya ruswa biri byaramunze CAF na FIFA. Tuzi ko Hayatou yahoze ari membre muri FIFA hamwe na Blatter, habaye ibintu bya ruswa. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uguteza imbere football ya Afurika kuko bisa nk'aho ntacyo igeraho cyane. Mu myaka 29 Hayatou amaze ayobora, nta bikombe bya CAF na rimwe ikipe Afurika iratwara, nta nimwe iragira demi finali, nta iragira finali. Ku buryo imyaka 29 byerekana ko football ya Afurika idatera imbere. Icyo ni iki n'ibiri mbona umuperezida mushya ashobora kuzana no gufasha amafederasiyo ya Afurika akafasha agatera inkunga ikomeye, yaba y'amafaranga yaba yo mu butoza mu mahugurwa, ku buryo buri federasiyo za Afurika zitera imbere n'umupira wa Afurika ugatera imbere.
Mwese ko muvuga guteza imbere umupira ku mugabane wa Afurika, kandi umuntu agiranije akareba Afurika, ndavuga umukino w'amaguru ku mugabane wa Afurika mu myaka 10-15 ishize, hari byinshi byahindutse cyane ko n'amakipe ya Afurika ajya mu gikombe cy'isi yiyongereye. Ku buryo bwumvikana, icyo mwumva Ahmadi, tuvuge tubye nko mu karere k'ibiyaga bigari, icyo wumva yakora wagira uti kaba ari akarusho ni iki?
Ikintu yakora nk'akarusho tuvuze nuko amafederasiyo yacu arakenye cyane, ntabwo dufite nk'amakipe guhera ku y'abana twakwita nka kade junioro, amafaranga hari menshi. Icyo yakora ni ugushyiramo amafaranga mu mafederasiyo agamije gushyira amashuri yigisha umupira kujya bakabajya bizamukana bagateza imbere n'icyo umupira w'amaguru imbere, no gushyira ingufu bagashyira amafaranga bagatoza abana bakiri bato ku buryo n'amafederasiyo abafasha gutera imbere. Ibyo imbere ko nico niburaye baturusha no kugena amakipe y'abana azamuka akaba ya atera imbere cyo ni kimwe cyakabiri no guca ruswa kuko ruswa no yamunza amafaranga ni yaje ugasangagiye mu mifuka y'abantu bamwe ikintu cyakabiri gicitse nacyo cyari akarusho ku amafederasiyo yo muri Afurika ashobora gutera imbere.
Uyu muyobozi mushya wa CAF Ahmad Ahmad akomoka mu gihugu cya Madagascar. Ikipe y'icyo gihugu y'umupira w'amaguru ntaho izwi igaragara ku buryo burambuye ku mugabane wa Afurika cyangwa ku isi. Icyo mwumva cy'umwihariko mwe mwakumvisha abatwumva ko uyu Ahmad yazageza kuri CAF ni iki?
Nubwo muri Madagascar ikipe yabo itagaragara cyane mu gikombe cya Afurika itari imbere mu kigo z'imbere, buri kintu kibura cya mbere ni organization CAF kugifashasho hasi gutera imbere. Ikintu cyabuze gufasha amafederasiyo gutera imbere, ariko nk'uyu mupresida mushya Ahmad bavuga ko aje gukoresha amafaranga ahari muri CAF afasha amafederasiyo ya Afurika. Icyo kintu cya mbere cyaburaga, amafederasiyo ya Afurika ntabwo yari afite ubushobozi no kugira ubushobozi bwo gufasha amafederasiyo yo gutera imbere. Ikindi ni uguca ruswa ku buryo habaho imiyoborere myiza. Ibyo bintu bibiri rero bizatuma amafederasiyo yose muri Afurika atera imbere, n'igihugu cye cya Madagascar gitera imbere kimwe n'izindi za federasiyo zose zo muri Afurika.
Ndagushimiye cyane Alain Patrick Ndengera, tuvuganye ari Montreal muri Canada.
Murakoze cyane namwe.
Ijwi rya Amerika rigiye kwashikiriza ivyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziko zirakorana n'u Rwanda mu mugambi wo gufasha abana gusoma. Ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa kabiri, ibiro USAID bijejwe iterambere mu makungu byariruguruye ibirori ku ishure Group Scolaire Ikinyinya mu ntumbero y'ukwerekana umugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika werekeye gutangura gusoma hakiri kare ku bana wiswe Early Grade Reading Project, ugenewe gufasha kumenya gusoma neza Ikinyarwanda ku bana umuriyoni mu kiringo cy'imyaka 4 yimirije. Umugambi Early Grade Reading Project uri kushigwa mu bikogwa ibiro USAID bifatanyije n'ubushikiranganje bujejwe indero mu Rwanda. Uwo mugambi uzotwara ibirenga amafaranga imiliyari 60 n'umunani y'amanyarwanda, no kuvuga hafi imiliyoni 80 y'amadolari. Ugukorana hagati ya Leta ya Amerika na Leta y'u Rwanda kuvyerekeye gufasha abana gusoma Ikinyarwanda bakiri bato bifatiye kuvyo kumenya gusoma mu rurimi abanyeshuri bavuga kandi bumva, bituma bavyifatamwo neza mu mashure. Umugambi Early Grade Reading Project ugizwe n'ibisata bitatu. Igisata cya mbere citwa Mureke dusome. Icyo gisata gifasha abana kwijukira umuco wo gusoma mu gihe bari hanze y'amashure. Mureke dusome ni gisata gishigwa mu ngiro n'ishirahamwe Save the Children rifatanyije n'ikigo kijejwe indero mu Rwanda. Igisata kigira kabiri cyiswe Soma umenye. Icyo gisata kigamije gukarisha abarimu kandi giha amashure ibindi bikoresho byo gufasha gusoma. Icyo gisata kigenewe kandi gukomeza ubushobozi bw'ikigo kijejwe indero no gushira imbere imigambi ifasha mu byerekeye gusoma no gukarisha ubwenge bw'abigisha. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda Eric J. Box Ruggles yerekanye akamaro ko gukorana n'ubushikiranganje bujejwe indero mu Rwanda. Abari bitavye ivyo birori vyo gutangura icese uwo mugambi Early Grade Reading Project barimo umushikiranganje wa Leta ajejwe amashure mato mato n'amashure yisumbuye n'umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe indero mu Rwanda. Izo mpande uko ari zitatu zarakoranye n'abavyeyi bavuye muri sekiteri ya Gicumbi kugira bashireho ibikoresho byo gusoma ku bana bihinguriwe mu gihugu. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda Eric J. Banks Ruggles yatangaje ko gukorana na Leta y'u Rwanda n'abigisha n'abayoboye abandi hamwe n'abavyeyi bifise akamaro gakomeye cyane ku vyerekeye gushika ku migambi yo gufasha abanyagihugu kumenya gusoma no kwandika kugeza mu mwaka w'2020. Avuga ko bariko barakorana n'impande zishinze icyo gikorwa kugira bafashe abana kongereza ubuhinga bwo gusoma kugira abana bose bagira akaryo ko gutera imbere no gufasha kubaka kazoza k'igihugu.
Ibyo byari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Juti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika ibigana twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha tuboneho kandi yakanya ko gushimira ingenieur yadufashije muhinga bw'izuma hamwe na Fatou Karara yadufashije kugiranya ibiganiro twabateguriye kuri mikro mwari kumwe na Frederic Munikije amakuru nayo mwashikijwe na Rosine Munezero mwakoze kutega amatwi turabifurije amahoro mu munsi mwiza.